Munzu yihuriro ry'ugwaruka iyo bita Centre Jeune hafi y'ibiro by'intara ya Muyinga niho abantu barenga gato ijana bagizwe ahanini n'ugwaruka begeranirijwe kuva ku mugoroba w'uwa gatandatu n'igipolisi. Bose bahagaritswe bavuye mu gihugu cha Tanzania. Twashitse aho bacungiwe tuhasanga bamwe mu ndongozi z'igipolisi mu ntara ya Muyinga batubwiye ko hataragera ko bagira icyo bavuze bamenyesha ko bakiriko baratororokanya umwirondoro wabo. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga bavuga ko bashoboye kumenyamwo abana babo baratubwira uko bagiye.
Twamenye nyene mwa abana biwacu je urumva nagiye gusenga ari ku munsi wa kane nja nsanga bagiye hariho umugabo aturuka umugano niwe ngo yabatumako hama akababwira yuko abatwaye hariya muri Tanzania.
Yego twatongesha Christian
nawe yagiye gute
yagiye sinamenye ukuntu yagiye nagiye kugodoka kubera nakora kure nsanga yagiye bajanye na mwene wabo n'uwo nyene wishwe amacumi n'umwana wuyo niwo bagenda nagiye numva ngo baragiye Tanzania. Kuko
uwo musore nawe nyene yari yaje kuraba umuvukanyi wiwe nawe nyene avuga ko umugambi wo kujana nabo yari awufise iyo amenya ko bagenda
nawe bamubonye
wishwe amacumi mbere ntare
yarakubwiye yagiye
ngaje nango umunsi se narindi gena abona nange nayo kugenda yego nayo kandi
abafise abana bari muri abo bahagaritswe bavuga ko bizigiye ico amatohoza azovamo
nayo wazanye utwo kujya umwana bega yadufunguye
yego yari yego nabandi yego none ko atakibagira mbona kirekira takose bakozererere umenga rihari gusa ubutungane bizobikora kumura basanga abana banakuye
ubundi bari basanzwe bahora bajaye
je mwana wanje kweli ntiyahora janta n'umusubari
kwihagarikwa ry'abo barundi twarondeye na buramatari w'intara ya Muyinga Arine Manirabarusha yabwiye ijwi rya Amerika ko gushika ubu atamakuru bashobora gutanga amenyesha ko bakiriko barakorana n'igipolisi igikorwa cyo kurondera umwirondoro wabo babandanya no gukora amatohoza. I Muyinga, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.